nkonanya kumviriza radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika isamiraniye Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi muyumvira ku mirongo migufi ya shortwave ku metero 19 na 22. Mu Rwanda ho mutwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu. Muri kumwe na Fidel Niyongabo. Numwanya w'ikiganiro muri isanga.
Muri isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Igikombe cy'umupira w'amaguru cy'ibihugu byo muri Afrika kizotangura ku munsi w'Imana wimirije itariki 9 y'uku kwezi kwa mbere, kirangire ku itariki 6 y'ukwezi kwa kabiri mu gihugu cya Cameroon. Imigwi 24 nizohiganwa muri ico gikombe cyari kuba mu kwezi kwa 6 n'ukwezi kw'indwi mu mwaka urangiye w'ibihumbi 2021, yamara carigijweyo bivuye ku kiza cya COVID-19. Mu nkino zibiri zo kugurura ico gikombe ku munsi w'Imana, igihugu cya Cameroon kizokwakira ico gikombe kizohura na Burkina Faso, mu gihe mu rundi rukino Ethiopia izohura n'amazinga ya Cape Verde. Cameroon yakira ico gikombe mu gihe ihanganye n'ibibazo bikomeye bijanye n'umutekano mu gihugu bitegwa n'abashaka kwiyongora ku gihugu bari mu ntara zo mu burengero bw'igihugu n'intagondwa z'abayisilamu mu buraruko. Intego zijeje umutekano ziri magabo inyuma y'uko imigwi yitwaje ibigwanisho igabishije amaekipe nserukira gihugu ari mu mugwi F ugizwe na Tunisia, Mali, Mauritania na Gambia. Leta ya Mali itangaza ko izokubahiriza umutekano mu kiringo ico gikombe cy'ibihugu byo muri Afrika kizomara. Mu kiganiro muri sanga turavuga ku vyerekeye imigwi izohiganwa muri ico gikombe, nibonwa ko izovyifatamwo neza mbere ikanashobora no gushika kure cyane, ikanashobora no gutsindira ico gikombe. Twatumiye Achel Niyongere, umumenyeshamakuru w'inkino kuri radio televiziyo y'igihugu cy'u Burundi, Ephraim Kayiranga, umumenyeshamakuru w'inkino mu Rwanda, na Melchiade Nkeshimana yoboye abamenyeshamakuru b'inkino kuri radio televiziyo y'u Burundi. Batumire mbanje kubaramutsa.
Amahoro gose Fidel.
Kwikirije Fidel Niyongabo.
Ndabifurije mwese umwaka mwiza muhire w'ibihumbi 2022. Iki gikombe cyari cyasibishijwe kubera COVID-19 cyari kuba mu mwaka uheze w'ibihumbi 2021, kibaye ico kiza kitararangira. Hari n'ibindi bibazo bitari bike by'igihugu kizocakira ari Cameroon. Ku bwanyu mubona kije hageze cyanke cyari gusubira kwigizwayo? Ntangurire kuri wewe FM.
Ku bwanjye mbona iki gihe n'ubundi cyagombaga kuba gukomeza kugenda bagisubika bakigiza inyuma. Rimwe na rimwe biratesha agaciro irushanwa. Yego, ubwandu burahari, ni mu bihe bitoroshye, ariko niba Zaburaya barabashije gukina irushanwa ryabo muri Amerika y'Amajyepfo agakina mu mbogamizi zikomeye, murabizi ko bageze aho bakanakimura, kandi icyo gihe ubwandu bwari bugikomeye, nta nkingo ziraboneka, abantu bagipfa ari benshi. Ndumva rero no muri Afurika natwe cyari icyo gihe cyo kugira ngo muge ngo duheshe agaciro iri rushanwa rya kane. Numvaga n'ubundi rushanwa ryagombaga kuba rwose ritakagombye kongera gusubizwa inyuma, kuko wabaga no mezi yandi ari inyuma, ukabona bishobora kuzagongana n'andi marushanwa akomeye hirya no hino ku isi.
Nawe ashe ni kubibona?
Ego, nanje niko ndabibona, kuko urabye yuko bo gigitse kinwa mu kwa gatandatu ntibishemeye, kuko cyari gukinwa mu 2021, kuko coronavirus yacitera baracigize inyuma kino gikombe. Ariko bivanye n'uko ni Buraya aho bari basinzikaye n'ico kiza bashowe gukina irushanwa rya Euro, hanyuma no muri Amerika yepfo barakina Copa America. Nibaza yuko no muri Afrika bari bakwiye kubareka bagakina, kuko amategeko ariho agenga ibintu ibijanye na COVID-19 nibaza yuko amategeko ari akenewe bavuga yuko atabazoja kuraba ari benshi nibaza yuko arabiyo amategeko bari bakwiye gukurikiza ariko nibaza igikuru ntibosubira kugisije kuko bosanga cyataye akanovera ugasanga akanovera ka kane ntikakiriho nibaza rero babarekuye bagakina nibaza ko ari byiza rwose gusumba gusa nuko amategeko ngendegwa ko ya COVID-19 bategezwa kuyakurikiza
Metia dewe ho bivuga kwiki
Jesse ndabona nkuko abandi babibona mbona yuko ubwo cyari gusiba kuko urabye bihe turimo COVID iri iho muri kino gihe urabona ko ari ihitane gose kandi nibaza ko umugera wa Omicron wo muri Afrika yepfo muri Afrika ubunye novuga nuragisibije cyane gose kurusha icyo je niyumvira iyo kigize imbere cyari gutuma imigwi yitegura kurusha urabona ngene imigwi ije urabye imigwi imwe imwe ngene ikiragira inkino zo kwitegura aba match d'entraînement ama match tamiko urabona ko ari imigwi imwe imwe yahisemo guheba izo nkino bari gukina uribuka ko abadukurikira barazi yuko mbere n'umugwi wa Senegal wateye kugenda mu gihugu cy'u Rwanda ari nibyabaye uraze ko haje umugwi wa Guinea gusa wonyine wagiye gukina izo nkino za kiva niwe ari guhurirayo hari izindi nkino za sibijwe ku minota ya nyuma zari gukina zo kwitegura rero nkabona yuko habaye igihuti imigwi niyiteguye neza nkuko biri kindi nacyo nuko uri kurabiraba iyi COVID-19 iri muri kino gihe dushobora kumva nk'ejo mu gihugu cy'u Bwongereza cyangwa i Burayi andi mahiganwa yahagaze mbega mu gihe wagarara kubera tubona yuko imigwi myinshi iriko iratubwa nk'abakinnyi batari bake bagwaye iyo ndwara ya COVID-19 bitabigenda gute ubona yuko igikombe cya Afrika nacyo ne gitagishyikirwa nuko kigiye gutangura ariko ntituzi bizokurikira mbega tuhagarara inkino ziko ziraba kuko urashobora gusanga nk'ubunye barashyitse ugasanga hari umugwi nk'abakinnyi nka bose bagwaye mbega bizoca bigenda gute match itisi uwo munsi kandi hari ibintu bimwe bimwe byakoreje nk'uburyo kugira ngo urukino rube nibaza ko bari kumvikana karabangene kigizwe imbere bakarinda bagatinya bakarakobokina nko muci cyane no mu mwaka uze naho bwango byugungana n'ibindi ariko ako babigira gucyo gihuti uti kibe gusa gipfe kuba nibaze ko kanubira gacya gatakara kubwanje nti bari kurindira iyo yungwa rikagabanuka gatoya gushika
ico gikombe cy'ibihugu byo muri Afrika kigiye kuzotangura ku munsi w'Imana muri Cameroon mu gihe hari ibibazo byerekeye abyo bari kuravuga bya COVID hari n'ivyerekeye gutuma ko abakinyi bari hanze ya Afrika bivuye kuri ico kibazo nyene cy'umutekano na COVID igihe kibereye ko mwariko murabivuga mutshikize ivyumviro byanyu kwitegura bikwiye ku gihugu kizocakira Cameroon hamwe nuko twako turavuga uwo mugera wa COVID ushobora kuzokwiragira mu gihe kizoba kiriko kiraba kubijanye no kwitegura ku gihugu ca Cameroon gisanzwe nacho gifite ibibazo bikomeye by'umutekano aho gihanganye n'abashaka kwiyonkora mu ntara ziri mu burengero bw'igihugu hamwe n'intagondwa z'abayisilamu mu buraruko bavuga nuko zishobora kuba zaragabishije no kudurumbanya iryo higanwa Ephraim ubona ico kibazo kizogira ingaruka ku bakinyi ntibitegure neza mu bumva afite izo mpungenge n'ababaherekeje
ngirango imwe na rimwe niyo bivugwa ariko ku ruhande rwa guverinoma ya Cameroon bo bemeje ko kandi batanga icyizere ko igikombe kizagenda neza kuva ku bikorwa remezo agira ngo kafe yarabatuye nta kibazo hanyuma ukagera ku kibazo cy'umutekano wari ukomojeho mu bigi bazakiniramo harimo za Douara harimo Yaounde ngira ngo umujyi wenda na leta y'Ubwongereza yaburiye abaturage babo ko bakwirinda kujyayo ni umujyi warinde Cameroon nayo irabizi uburyo yacunga umujyi warinde ngira ngo Cameroon yakoze imyitozo myiza ibanza kwakira irushanwa rya cane kandi irushanwa rya cane ryagenze neza hari COVID noneho abantu bamwe batarana nikingiza ibibazo by'umutekano bashimuka abantu mu bice bimwe na bimwe byarinde ndetse no mu zindi ntara za Cameroon ariko nta kibazo twigeze twumva muri cyane cy'umutekano yewe ubwandu bwarazaga uyu munsi umukinnyi agasiba ariko ejo agakina ntekereza ko Cameroon nayo irabizi neza nukongeramo imbaraga kuri cyane byari irushanwa wenda ryava ari imbere ariko ubu ngubu haba haje abatari batandukanye abakina za Liverpool nka na Bikeja na Sadio Mane mugenzi we Momo Salah ngira ngo nifite abatari benshi bazitabira abatari bakunzwe cyane mu Afrika bazitabiriye kandi ariko guverinoma ya Cameroon yo yemeje ko izacunga umutekano irabizi neza ko haje abatari izo nta mbombwa zishobora kugenderaho kugira ngo nazo zimegekane ko zafashe umusaki ariko sindimo mbona ikibazo mu gihe Cameroon nayo yabishyize mu bwenge yabishyizeho imbaraga zayo zose twari ni buryo yacungaga amayikipe yarindaga amayikipe haba mu mahoteli mu mijyi nka za Rimbe
nta mukinyi wigeze agira ikibazo cy'umutekano mu iyo miki.
Uhavuga iki yase?
Ihiganwa nibyo rizoba kandi niteka kuri Afrika kubona izinkino zabaye, kuko biragoye gusigura yuko naho hoba icyo kiza cya Omicron cyoba cyateye muri Afrika iriko kirahonya inganda. Nibyo turabibona no muri Brazil barakinye Copa America, nta mufana n'umwe yinjira mu kibuga, ariko barakinye ihiganwa rirahera. Copa America utwara igikombe aragitwara, muri Euro barakinye, hari aho abanyagihugu bashobora kwinjira n'ahandi batashobora kwinjira ku bwinshi, ariko byarakinywe ihiganwa rya Euro. Ubu n'ubu amashampiyona arakinwa, ni mugenzi wacu Efrem arabivuze, nuko inkino za shane zarakinywe, gusa igisigaye ni ukuraba uwo mutekano. Nibaza yuko guverinoma ya Cameroon yamaze kwemeza yuko izokora uko ishoboye kugira ihagararire umutekano. Nibaza yuko iri si higanwa rya Cameroon, ni higanwa rya Afrika yose. Nimba ari Cameroon iriko irabitunganya, nuko Afrika yose iri nyuma ya Cameroon, bisigura yuko na Union Africaine irashobora no gufasha kuja gufasha guverinoma ya Cameroon, bakarungika abasirikare, abapolisi ariya muri region ya Nord hariya Ibembe, bakaja gufasha guhurinda umutekano wabo bakinye, kuko umaze kumva yuko hari abastare benshi bari muri Cameroon. Ni ngombwa kuko naho bo hatari umutekano muke, abadurumbanya umutekano wo ntibabura, ariho abatagomba yuko ibintu biba. Nibaza yuko shane yarakinywe, nibaza yuko byari byerekana yuko yari nka test yuko kane ishobora gukinwa. Nivyo nibaza yuko izokinwa, umutekano uzocungegwa, ntibogira impungenge yuko canke guta morale yuko bakinye bashobora kugira ubwoba ngo hari ha umutekano muke. Nibaza yuko guverinoma ya Cameroon yarashizemo uburyo bwinshi, nibaza yuko byose birateguwe. Nimba ari urukino rwa kane ruzokinwa muri Cameroon, bisigura yuko Afrika yose iri nyuma y'ivyo, kandi bategezwa gufashanya na Cameroon na guverinoma ya Cameroon kugira bashobore kurinda umutekano w'abakinyi bazaba bari muri Cameroon. Sabakinyi gusa bazaba bari muri Cameroon, bisigura yuko ari Afrika yose izoba iri muri Cameroon. Nibaza yuko umutekano itoteri impungenge nini gose, kuko no mu minsi heze twarumvise yuko bari bamaze iminsi umutekano uhari, agahengwe kabonetse. Nibaza yuko n'ubu bizobandanya, nabo nyene n'abantu nabo zishobora gutera umutekano muke. Nibaza yuko nabo nyene bashobora kuraba icyo bazokora. Nibaza yuko Cameroon biteguye muri vyose, kuko wamaze gushira uburyo bwinshi bwo gutegura izo nkino. Nibaza yuko n'umutekano byoroha kugera ubitegure.
Metiad, kuba igitigiri cy'abakinyi bazokwemererwa mu mwisere kuri gihugu yarongerejwe mu kuva kuri 23 bigashika kuri 28 kugira birekurire guhangana ni ingaruka za COVID-19 ishobora kugira kuri abo bakinyi. Ni ikintu ciza kuba barongereje abakinyi mu gihe hoba ibibazo abazoba basanganywe umugera wa COVID-19 kuba bongereje kuva kuri 23 bagashika kuri 28.
Icyo ni ikintu kiza aho gatano ngomba kugaruka gato kuri ico bagenzanje barabavuze kuvyerekeye urya mugwino uvuga ntugwanira mu kajya karere ka Rimbe hariya hijya. Bavuze bavuga ko umutekano ucunze neza, ariko ndibuka igikombe cya Afrika cyabaye mu 2010 hariya mu gihugu cya Angola, baratubwira yuko mu karere ka Kabinda hari hari umutekano ukwiye, ariko muri buki byashikiye umugwi wa Togo ubwiye ni bisi ko bawurashe. Nibyo nkavuga ni Cameroon nibyo irabyemeza gutya, ariko tumenye yuko imwe ari musanga ari kudebukirwa kwacyo ko muri Afrika, ugasanga nibyo baremeza ko umutekano ubukwiye, ariko novuga ntibarabe neza kuko usanga hari muri iryo tsinda riri ngaho harimo umugwi wa Tunisia uzokinira bamwe, harimo abakinyi b'abastare babanzwe cyane gose, ugasanga bavuze ati umukinyi tumukoze ko bica bivugwa cyane gose, vuga yuko bocungera umutekano birenze urugero, ntibasamare ngo byose byarateguwe kuko ntiyabura ngene babaca mujyaho. Kuri cyo nacuvuze cerekeye abakinyi 28 nibyo barabatwara 23 bageze ko 28 barongereje ko bashoboye, ariko hose giye ngo mangaruka mvuga nti iyo banduye twabonye yuko uyu mugera wa Omicron wandukira n'ingoga cyane gose, umwe arashoboye kwanduza abantu 23 umwanya muto, yamakinga yandagumagaruka ati nabo kongereza gashika kuri 40 bashobora kugwarira rimwe bose. Urumva kandi turazi yuko ivyerekeye icyo kiza iyo umwe agwaye ingene umugera wamaze kwandugwa, urumva ko umuguzo usanga nk'ubu mwakinye nka 20 bose baragwaye, urumva ko udaheza ngo ukine. Yaba atari iki kiza Omicron bavuze cyane ingene yagenze ko hari hari naho ari kiza cya COVID-19, ariko sicyo kimwe uno munsi umugera wa Omicron urandukira cyane gose kandi n'ibyo naho utababaza nk'indi migera ariko urahanahanwa cyane gose kurusha indi migera yose ya coronavirus. Je navuze nta makenga yandihagaze ngaho nyene ku bwanje mu kuri ibintu byoroshye.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu kiganiro muri isanga turiko tuvuga ku vyerekeye iganwa ry'igikombe cy'ibihugu byo muri Afrika kizotangura ku munsi w'Imana, umunsi w'Imana wimirije mu gihugu cya Cameroon. Natumiye Ashen yongere umenyesha makuru w'inkino kuri radio television y'igihugu cy'u Burundi FM Kayiranga, umenyesha makuru w'inkino mu Rwanda na Melchiad Nkeshimana yoya abamenyesha makuru w'inkino kuri radio television y'u Burundi.
Bakunzi ba radio Ijwi rya Amerika mutuye mu rasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, turabararika kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradio akurikira:
Radio Communautaire de la Voix de Mikeno ibunagana ku murongo wa FM 99 n'ibice 7,
Radio Ngoma ya Manyo mu mujyi wa Baraka kuri FM 88 n'ibice 8,
Radio Baraka FM nayo mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 94 n'ibice 4,
Radio Communautaire La Vérité ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 99 n'ibice 0.
Naho kubadukurikira muri mu majyepfo ya Uganda, mwakumva ibiganiro byacu kuri Radio Ijwi Riyobora Voice of Muhabura ku murongo wa FM 88 n'ibice 9.
Ni Radio Ijwi rya Amerika iminsi yose kuva ku wa mbere kugeza ku cyumweru.
Iki gikombe kije mu gihe mubona umupira w'amaguru wifashe gute muri iki gihe muri Afrika? Harababona ko wasubiye inyuma kubijanye n'abakinyi bakomakomeye, naho dufise abakinyi bakiriho bakomeye nka Mosala, mwari ko muravuga Sadio Mane na Naby Keita. Abavuga ko wasubiye inyuma n'akanovera kawo kasubiye inyuma n'ukuntu abantu bari basigishika hageze igikombe ngiki kubera imigwi yari komakomeye n'abakinyi bakomakomeye mu mugi nka yose. Bavuga busema Ephraim.
Kuruhande rumwe ntabwo nabyemera nuko abantu muri rusange baba bazirikana abakinnyi babo ba kera baba Patrick Ngoma, ba Samuel Eto'o. Ikibazo kiri ku isi yose ni Buraya, urabona abantu barindo babavuga bati warebye abakinnyi nka ba Steven Gerrard barayo Fabinandi ntabwo yareba Man U, Manchester United yubu ntabwo wareba Liverpool yo kuri iki gihe, warebye Brazil ya kera ya ba Ronaldo fenomena ntabwo yareba Brazil ya ba Neymar. Muri Afurika hari za Cameroon, za Nigeria, za Cote d'Ivoire ubona zihari ugasanga na makipe nkande yonyine akomeye, ariko ubu ngubu aho umupira ugana urebye nk'aba basore twavugaga bakina muri Liverpool, Sadio Mane na Naby Keita, Mo Salah n'amakipe yabo n'amakipe akomeye. Igihugu nka Nigeria ni igihugu gikomeye, gishobora no kugira agahigo ko kugira imikino myinshi kidatsinzwe n'ikiramuka kibutsinzemo nk'imikino ine muri iyi kandi igiye kuza. Igihugu nka Guinea gifite abakinnyi bakina i Burayi kandi mu makipe akomeye uhereye kuri kapiteni wabo Naby Keita, umukinnyi umwe wenyine niwe ukina mu gihugu cya Guinea Conakry. Murayi Sira nawe witwaye neza muri cyane abona umwanya. Ibihugu nka Cote d'Ivoire tuzi abakinnyi bifite banahetse bana ingenzi mu makarede yabo ku mugabane w'i Burayi. Nge simbona ko akanovera cyangwa se uburyohe bw'amakipe yo muri Afurika ya wasubiye inyuma, ahubwo ni ibintu biri rusange biri mu mitwe y'abantu bagiye bareba umukino wa kera w'abantu ku giti cyabo b'amakenga bigisenga bigaragaza bitandukanye no kuri iyi nshuro. Rero ubungubu umukino wabaye uw'ikipe kurusha uko wabonamo abakinnyi benshi bakora ikinyuranyo.
Niko ubibona Ashe?
Uye yataye akanovera kuko uravye nka kane mu myaka ya 1994 gushika za 2002, urabona yuko ari kane yari ifise abakinyi bakomakomeye. Ariko nk'ivyo nivyo FM arabivuze, usanga hose niko bimeze, ntoja kugereranya za Brazil za ba El Fenomeno ba Ronaldo ba Dunga wigeranye n'iya ba Neymar. Nico kimere uravye nka Cameroon ngifisa bakinyi bakomakomeye ba Patrick Mboma, ba Samuel Eto'o, abusangari generasyo ya nyuma twagiye kubona ba Sunday Odise muri za Nigeria, ba JJ Okocha ntitukibabona. Kera warabona yuko ari abakinyi bari bakomeye kurusha uko bimeze ubu, kandi hariho competition ikwiye mu migwi yabo canke ma equipe nationale yabo. Ariko ubu urabona yuko hari abakinyi nivyo bagezweho kandi bakina mu migwi ikomakomeye za bura
buraya ariko usanga hariho akanovera kakibuze mu muri zinkino za Afrika kera wumvise kandi gibibe wasanga yuko abantu bose imitwe ishushe bakeneye kuraba Kamerune bakeneye kuraba Nigeria bakeneye aba Algeria bagakeneye kuraba Senegal za Cote d'Ivoire wasanga ari imigwi ikomakomeye imigwi nk'ya Congo wasanga ari imigwi ikomeye neza ariko usanga harakanovera kagiye karatakara nibaza yuko bagiye kubizanamo ibintu bya professionalism irenze n'ibijyaki usanga biriko biratakaza kanovera kuko wasanga nk'umugwi wa Kamerune ufite nk'abakinnyi nibyo bakina nko mu Bufaransa ariko ugasanga hariho n'abakina mu za Kamerune nyene usanga imigwi yabo ikomeye ugasanga n'abantu nyene bijunja bafise umujye nyene ubona ko ari abantu bakomeye ariko ubu naho kubera arabana usanga benshi bakuriye mu ma academy ba Buraya usanga abantu babayabaye naho ubona ariko arakina ubona yuko ari wa mupira fisa atari umwe yavukanye ari umupira yagiye kwiga mu ishuri aho rero niwe ubona yuko hariho itandukano nibaza yuko gusa nuko hariho abakinyi biburaya ubu naho baza gukina muri Afrika mu migwi yabo serukira bihugu usanga batitanga bikwiye nkuko bitanga mu migwi yabo nibaza yuko benshi batinya gutakaza bwa buryo mishahara baronka kuko ushobora gukoresha ingufu nyinshi muri ekipe nasionali ugasanga arakomeretse cyangwa aragize imvune bikaca bimutuma mu mugwi arimo nka Liverpool cyangwa imigwi za Napoli imigwi ikomakomeye bagiye baramwinuba ati ntiwakomerekeye muri ekipe yacu bizotugora tugiye gukata umushahara nibaza ko nicyo kiri mu bintu bituma abakinnyi bo muri Afrika batitanga rwose mu migwi yabo serukira gihugu.
Amekiade we uhavuga iki?
Nibaza yuko ubunye nibyo iyo migwi inserukira bihugu turiko turavuga abakinyi tugereranya nibaza sinzi ko abantu babivuga bagaranije n'ingene abandi bakinyi bari bameze mu bikombe bya Afrika byabaye muri cyahise ariko ndiko ndaraba novuga ni abakinyi ni bajya nyene gusa icyo kihari muri kino gihe nuko itumatuma na ko makuru yateye imbere no kuvuga yuko abantu bagomba kugereranya ibyo babona kundwi yamahigano babona iburaya wahora abangigano bajye mu Bwongereza Premier League ukaraba ngene riba rimeza abakinyi baba barimwo warave match yahuje na Liverpool hamwe na Manchester City cyangwa na Arsenal cyangwa na bacuza kuraba igikombe cya Afrika kiriho kiraba dufate ukaraba nk'urukino ruzohuza nka Zimbabwe hamwe na Malawi dufate n'akaronda bahaye urumva ko udaheza ngo urabe icyo higanwa neza ngo riryoshe nibaza yuko abantu baba bagomba kugereranya izo nkino mabona kundwi n'icyo gikombe cya Afrika kera wasanga ayo mahiganwa y'Iburayi tutayabona kenshi nitwama ziko turayaraba kubera iki wasanga iwacu muri Afrika navuga ngambi no bihugu byacu tutafise ubwo buhinga cyangwa ubwo buryo bwo kubona ayo mahiganwa y'Iburayi ngene yama bakumbwi kumbwi ugasanga rero abakinyi tubonye ari ibihangange ntitubonye ibyo bariko barakora ariko nk'ubu nyabyo nk'umukinyi nka mwavuze Sadio Mane muravuga Mohamed Salah hamwe n'abandi bakomakome banabiteyita hamwe n'abandi niwe ndandagaruka ko aba ba Riyad Mahrez nuko abo bakinyi ko tubabona mu migwi yaba ari Iburayi abakina bahise mu migwi yabo yo muri Afrika bariko barakina biza kuba bitandukanye kubera ntibamenyeranye n'abajya abandi baba batumwe ko kubera iki kubera si bo bakinyi bakina ni iminsi yose rero gato usanga umuntu agombye kugereranya izo nkino zama ziri ko ziraba kundwi niki gikombe tugira tujemo kera ubuze ababamboma ba Samuel Eto'o fils ba DJ Drogba nibyo wasanga abakinyi baza ibihanga ngafite mbere n'igihagararo ariko mwibuke yuko umupira ubu ngene ubwo induragenda musanga wubakiye ku mukinyi umwe usanga ari umupira wagiye urubakirwa kukuntu guhereza nyange n'agapira kagenda baragaherezanya rero ugasanga ni ikintu kiza gitandukanye n'ingene umukinyi umwe usanga ari waswara umugwi wose nibaza yuko usanga tugomba kugereranya ibyubu nibyo twabonye muri kahise
kuvyerekeye ibihugu umuntu aravye byo muri Afrika yo mu buraruko harageze igihe kera byari hejuru cyane nibyo byaza kwisunza muri Afrika ugereranyije n'ibihugu byo munsi y'ubugaragwa bwa Sahara ibintu bikaba byasubiye guhinduka byarasubiye birazimata ibyo bihugu byo muri Afrika mu buraruko ariko ubu niyo byagarutse byasubiye kwisunzu mundabigereranyije n'ibihugu byo muri Afrika munsi y'ubugaragwa bwa Sahara ikiye cyatumye ibyo bintu bihindagurika Ephraim
ngira ngo izihugu byo mu Barabu mu majyaruguru ya Afrika byagumanye filozofia byo na championa zikomeye kuva mu bana bagumana filozofi yabo yego abahanga bakajya I Burayi ariko ntibacike n'intege muri za Maroc muri za Misiri no Maghreb murabibona nibo baraza Champions League za Confederation Cup ariko ibihugu byo muri Afrika yo mu burengerazuba ubona byaracyatse guhita bifata umupira w'I Burayi cyane amakademi ntabwo wagikomeye hanyuma ugasanga umwanya wahawe abavukiye I Burayi ugiye kureba izi za Senegal benshi usanga barize umupira I Burayi ariko gufata wa mupira bakina muri club bakinnye muri akademi z'I Burayi za Barcelona baba Moriba abo muri Gine bakuriye muri Barcelona kugira ngo babizane muri Gine bikanga Maghreb nayo yo muri Afurika y'Uburengerazuba agacika intege bashatse kwigana abanyaburayi cyane basenya umwimerere wabo umwimerere w'abambuma nubwo nabo bagiye Burayi ariko bari bafite umwimerere wabo umwimerere w'aba JJ Okocha abo bisanga bashaka kwirukankana umupira w'I Burayi ngo bawufate birabananira basenya n'ibyabo mu gihe muri Afurika y'Amajyaruguru bo bagumanye umupira wabo bagumanye umuco wabo kandi utari kure y'uw'abanyaburayi n'ubundi za Maroc ni hafi ya Espagne gutanga filozofi ari imwe abo bazidani bagiye b'Abanyarigeriya ugusanga n'ubundi bafitanye igitana ariko bo bakaguma na mupira wabo uhereye mu bana bafite ama akademi akomeye bitandukanye no muri Afurika y'Uburengerazuba ubona bashatse guhita bigana cyane abanyaburayi ibintu babiharira mu Bufaransa bakareba mu Bwongereza bakareba no mu bindi bihugu bitandukanye by'I Burayi bapfa umwimerere wabo kuva mu bana
gendara abantu bihugu usanga bashiramo uburyo bwinshi biri mu buraruko bashiramo uburyo bwinshi kuko bamaze kumenya icyo ari cyo umupira w'amaguru ariko ugiye kuraba mu bihugu biri epfo y'amajepfo ya Sahara uraje nka Kamerune za Kongo zirimo n'iziwacu z'u Burundi u Rwanda usanga uburyo bashiramo mu mupira w'amaguru kugira bashobore guteza imbere umupira w'amaguru n'uburyo buke rwose bubaho kuko uraje nk'ibihugu byo muri mu buraruko benshi udusanga n'imigwi tureke imigwi iserukira bihugu usanga n'imigwi isanzwe amakureba asanzwe bashiramo uburyo bwinshi kandi na leta igafasha kugira imigwi ishobore gukomera kuko ino migwi igiye gukomera ni nacyo kiboneka yuko ino migwi nibyo irakomeye n'imigwi iserukira bihugu itegereje gukomera kuko nabajya bakinyi naho baba bavuye hajya muri mu bihugu byabo bahora bakina mu migwi bashobora kuronka isoko byoroshe bakaca I Buraya bitandukanye umuntu yakuriye mu mugwi wo muri Afurika akagugwa akaja I Buraya nibaza ko yitanga kurusha ujya yakuriye hariya mu Bufaransa he cyangwa mu Akademi y'I Burayi nibaza icyo kintu bakoresha uburyo bwinshi mu migwi cyangwa mu migwi serukira gihugu nicyo kintu gituma umupira w'amaguru usubira kuduka ukajya ku isonga ni nacyo gituma uzoraba nk'imigwi yo mu buraruko bwa Afurika ariyo migwi yitwa ama Champions League ama Confederation kandi usanga ariyo migwi arizo iyo migwi usanga ikomeye uzorabe no mu migwi nka y'izi Afurika y'epfo ishobora kugwana gashika aho itwara ama Champions League cyangwa Mazembe cyangwa Mamelodi ni umuntu umugwiza atunga gushyiramo uburyo bwinshi mu mugwi kugira umugwi ushobore gutera imbere nibaza icyo kintu cyo gushyiramo uburyo n'imigwi y'I Burayi nimba iri kwiratera imbere nuko mu migwi bashyizemo uburyo bukwiye ucuraba rero nk'umugwi serukira gihugu usanga nk'abakenye bariko baratera induru ngo barabuze prime barabuze iki bisigura yuko batateguye ntaho mushobora gushika abakenye bariko bakina bidoga imigwi ataburyo bafise nacyo gituma usanga iterambere ry'umupira ataho riri nibyo hariho amakademi bashobora kwigana abanyaburaya kubera ubu ufise uburyo nimba muri Maroc cyangwa mu za Egypte cyangwa mu za Algeria barishyiraho amakademi nuko bashyize uburyo bwo gushyiraho ayo makademi nawe uravye mu bihugu byo hepfo ya Sahara nta buryo bafise bwo gushobora gutanguza ayo makademi bashobore gushyiramo uburyo bashobore kurondera abakinyi beza bashobore gutangaza abakinyi bashobore kumenyekanisha abakinyi nicyo kintu kibuze mfise nibaza yuko nibagire yo politike nziza yo gushira mu buryo muri football nibaza yuko imigwi yose yo muri Afrika ishobora gutera imbere kandi hakaba competition.
Urakoze. Nawe Mekiad niki he chatumye atagi ugu na kimwe cyo muri Afrika mu buseruko ukuyemo Ethiopia kiri muri rihiganwa rya kana ry'umwaka.
Nibaza yuko uravye nko mu igikombe giheruka 2019 niho twabonye imigwi yo muri Afrika y'ubuseruko yari myinshi uravye Burundi ukashiramo Tanzania, Uganda, Kenya, ikambere na Republika ya Demokrasi ya Kongo kuyemo Uganda gurutari rwageze ayo mahigwe. Ubu rero nta mugwi n'umurimo iyo bije uri kuraraba umupira wacu wo muri kano karere kacu ka Afrika y'ubuseruko canke hagati urabona yuko umupira wacu gumusubira inyuma kuko twebwe ngene umupira ukinwa muri kino gihe abo bakinyi usanga bakini buraya abo bita ababinasiyono babavukiye yo canke abo bakinyi baronse amahirwe kujya gukina imigwi y'iburaya usanga tabo dufise muri kano karere kuko niwe aja mu Rwanda uzosanga atabakinyi bakomako bivugwa muri Premier League uje mu Burundi nuko nyene waja mu gihugu cha Kenya nabo bone ubiguma bisubira inyuma nta mukinyi arimo Tanzania niko kuko ugasanga ari gituma ni na politike zacu ngira umupira ukinwa usanga uko FM yabivuze ati tugomba kwigana abazungu bakina umupira ingene bagira yo mashyiramwe yo kwigisha abantu umupira kandi muzi yuko twebwe ngahi wacu bino bihugu byacu umupira wahera mu ibarabara umupira abana bahera mu ibarabara bakina agahera kuri wa mupira w'amashashe agahera kuri wa mupira wabanyizemwo ibindi bintu akaduga gushikaza gushikira ya balo amaze kumenyera ngene afata agapira no kuguru umengo ni sima kashize ko ukabona rero nuko naho twagiye muri ibyo bikombe biheruka 2019 twagiye turi benshi ariko uri kurabira umenga ucumenga ni nk'ikintu kitigisita cyangwa uti nisanganye byatugiye ubwo natwaragiye urabona ko tutasubiye yo ukaraba rero ugacura abantu politike gushiramo mu ngene duteze imbere umupira ntayihari kuko twebwe imigwi yacu amahiganwa yacu ni mato ntashika nta mibiri ishika kure nkuko twari tubibona ngaho iwacu mu Burundi za Vitaro na Inter zishika muri finale ubwo nazi za APR mu Rwanda na za Rayon Sport kiretse gusa Tanzania bafite ihiganwa rikomeye ariko nabone usanga bakinisha abakinnyi bagwe za Zambia cyangwa ugasanga abo bakinnyi rero abiwacu nibaronka amahigwe iyo gusura gukina muri iyo migwi aho navuze muri Tanzania ahiwacu mu Burundi cyangwa mu Rwanda ugasanga amahiganwa yacu nayo ni kwa kundi nyene nta bakinnyi babunyoye dushobora kuronka dushobora kwifashisha muri iyo migwi yacu iserukira bihugu kuko abandi batuma ko abakinnyi bose bakiri buraya urabye nka Senegal nta mukinnyi n'umwe akina muri Senegal arimo urabye bihugu byo muri Afrika y'uburaruko bafite bobo abakinnyi bamwe bakini buraya n'abandi bakina mu migano y'abakoma ku bintu bashika muri finale bikombe bya Afrika by'imigwi rero twebwe aha muri kano karere cyatumye tudasubira muri icyo gikombe nuko tutazi gutegura neza tuvuye mu gikombe kimwe n'icyo tugura tuzosubire mu kindi gihugu nka Tunisia kikikugira inshuro 15 kidasiba mu gikombe cya Afrika ariko twebwe ngahi wacu usanga turageyeyo rimwe duca dutamba tugatamba ntidutegure twibwira uti mbega ejo tuzokenera gusubirayo ugasanga nta politiki ihari y'amafederasiyon
yerekana
neza ngene twotegura imigwi kugira ngo izokwamita muri ibyo bikombe.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu kiganiro muri sanga turiko tuvuga ku gikombe cy'ibihugu byo muri Afrika kizotangura ku munsi w'Imana mu gihugu cya Cameroon. Twatumiye Asheni Yongere umumenyesha makuru w'inkino kuri radio televiziyo y'igihugu cy'u Burundi, Efrem Kayiranga umumenyesha makuru w'inkino mu Rwanda, na Mekiad Nkeshimana yoboye abamenyesha makuru b'inkino kuri radio televiziyo y'u Burundi.
Turabaramukije bakunzi namwe banyonyi b'Ijwi rya Amerika. Ntumbero kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose, ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi tusangiza abatwumva. Kubera iyo mvo, Ijwi rya Amerika ribasaba ko mubandanya kudushikiriza amakuru, amafoto, amavideo y'ibibera aho mutuye, aho mukorera, aho mwiga n'aho mugendera. Mudushikiriza n'ibindi byumviro n'ivyifuzo mufise byo dufasha kubandanya tubashikira kunyota y'ibibara jishinga mukoresheje urubuga rwa Facebook VOA Radio yacu canke inomero yacu ya WhatsApp ikurikira agasaraba 1 2 0 2 4 4 1 9 9 3 1. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Hari umwe mu batwandikiye yitwa Théophile Kantungeko ariko aravuga ngo tubabwire uko amapool ahagaze niho nashaka nze muri group A mugwi A harimo Burkina Faso, Cameroon, Cape Verde na Ethiopia. Kuri wewe Ephraim umugwi ubona gute ni kiye gihugu ubona cyangwa bishobora kuva muri uwo mugwi bifite amahirwe yo kuva muri uwo mugwi?
Igihugu nka Cameroon birumvikana kiri mu rugo gifite amahirwe menshi yo kuba cyakomeza mu cyiciro gikurikiyeho. Ni igihugu cyemerewe abafana, gishobora no kuzajya igice cyemerewe abafana benshi kuko CAF yemeye ko Cameroon aho izajya ikinira abafana bazajya aho ari 80% by'ubushobozi stade yakira, ibindi bihugu bikaba 60%. Iyo ni boost ikomeye kuba bafite abafana kuba bari mu rugo, ariko kandi bikaniyongeraho n'abakinnyi bafite batari babi muri rusange rwose muri iyi minsi kuva kuri ba Onana. Hanyuma ugashyiraho n'ubuyobozi kuba federasiyo ya Cameroon iyobowe n'umuntu nka Samuel Eto'o. Ejo bundi wabaguriye bus gukora ibintu byose, uzi football yose ya Cameroon, birabasunika birababustinga. Hanyuma Burkina Faso, Cape Verde na Ethiopia. Burkina Faso iraza imbere nayo kuba yazamukana na Cameroon kuko nacyo igihugu gifite abasore bakina Burayi abakinnyi kimaze kumenyera kwitabira kandi icyo ari cyo gitandukanye na Ethiopia, wenda twavuga ngo yagize amahirwe itaherukagayo na Cape Verde ubona nayo yegushobora kuba yahangana na Burkina Faso, ariko ntabwo ari igihugu cyarimo gitera imbere cyane muri iyi myaka, ahubwo cyasaga nk'aho abakinnyi bamwe na bamwe cyakoresheje muri za pane zatambutse barimo bagenda bacika intege, ariko nacyo ntabwo watsenze ngo ariko amahirwe menshi ngenda yaha Cameroon na Burkina Faso.
Urakoze ashe. Muri make ubibona gute wewe muri uwo mugwi?
Imigwi ibiri mbonano nk'amahirwe rwose n'umugwi wa Cameroon na Burkina Faso ugerageje kuraba ukuntu bifashe cyangwa ingene bagerageje gukina inkino zo gukurakuranamo. Nibaza yuko Burkina Faso uravye n'abakinnyi bafise nk'aba Bertrand Traore ari abakinnyi bamenyereye amahiganwa nk'aya kandi bashobora kuba bakina neza, cyo kimwe n'umugwi wa Cameroon n'ivyo bakinira muhira. Ariko nibaza yuko uravye na liste bafise Cameroon, nibaza yuko ari umugwi mwiza kandi ufise ntibisigura yuko kubera bakinira muhira ngo niko noya, ariko uravye ukuntu bashoboye guhamagarwa abakinnyi ukaraba ingene bameze, nibaza yuko ari umugwi umeze neza kandi bazaba bakinira muhira. Iyo ni atuyindi bashobora kuba bafise, ariko nibaza yuko Ethiopia nivyo n'umugwi nyene washoboye kuronka tike yo kushika muri Cameroon, ariko nibaza yuko atari umugwi ushobora guhangana rwose n'umugwi wa Cameroon na Burkina Faso. Nivyo Cape Verde nabo nyene barafise abakinnyi nabo nyene baba binasiono bavukiye hariya za Buraya, nibaza yuko baracari ko bararondera ukuntu boshobora gutera imbere bagashika kuri nivo imeze nk'iy'abandi nka za Senegal, za Cameroon, ariko nibaza yuko baracafise umwanya wo kwitegura. Ariko imigwi ibiri amahirwe menshi n'umugwi wa Cameroon cyo kimwe n'umugwi wa Burkina Faso bashobora gushika kure rwose.
Umugwi B ugizwe na Guinea, Malawi, Senegal na Zimbabwe. Mekiade uwo mugwi ubona gute?
Nibaza atasanganya ribaye ko Senegal atawuzoyikoreramwo, ariko murazi yuko igikombe kiba hari kiza cya COVID-19. Nibaza ko hatabaye abakinnyi bakomakome ba Senegal batugwa kumugira nka 10, Senegal nawe uzoyikoreramwo muri ino tsinda, nibaza ko ari izoba iya mbere. Umugwi wo wa kabiri ndabona yuko Guine nayo ihagaze neza, kuko irafite abakinnyi batari bake bakina muri za Buraya kandi bamenyereye ico gikombe kuko ntibagisiba. Ndayiha amahirwe yuko yoza inyuma ya Senegal. Hagati ya Zimbabwe na Malawi, ndabona yuko Zimbabwe na Malawi simbona neza, ni Zimbabwe yokora mu Malawi, ariko nibaza yuko Malawi uravye ingene bakinye inkino zo gukurakura namwo irashobora kuza imbere ya Zimbabwe, kuko nabone barekanye yuko abagabo kuko inkino zimwe zimwe basize ari tutiteze. Nibaza yuko Zimbabwe cyangwa Malawi umwe wo wa gatatu uwundi ukaba wa kane cyangwa baga
tandukana, ariko Senegal niyo biyambere w'inotsi. Ngo nawe FM mumugwi se harimo amazinga ya Comore, Gabon, Ghana na Maroc, ubibona gute?
Ibyo bihugu ubuze Ghana na Maroc nibyo ndimo mbona bihabwa amahirwe, ariko Ghana ukabona muri iyi minsi hagaze neza mu musaruro nubwo yabashije kubona itike, ariko nanone ugasanga iri kumwe na Gabon, nayo imikino yo kwitegura ubona yagiye nabi.
murabizi kugira ngo bagende bari banze kurira indege bava mu mwiherero aho bari muri Aziya kugira ngo bajye muri Cameroon kubera ikibazo cy'uduhimbaza musi ikibazo cya PRGM cya Prim kugeza n'ubu ngubu guverinoma yabemereye kugeza ku wa mbere. Ni igihugu gifite nka Pierre Emerick Aubameyang, ni igihugu gishobora kuba cyakwihagararaho imbere ya Ghana bitewe n'uburyo Ghana imaze iminsi icumbagira. Ariko aba bakinnyi barimo ba Andre Ayew iyo bageze aho irushanwa ribera biba bigoye cyane kuvuga ngo igihugu nka Gabon kigendera kuri Aubameyang n'abandi bakinnyi nka batatu bakinnyi i Burayi cyabasha kubasezerera. Ariko aha ngaho igihugu cya Maroc cyo gifite amahirwe menshi, hanyuma agakurikiraho igihugu cya Ghana ndetse yewe na Gabon. Ibirwa bya Comore byo ntabwo ndimo mbona bihangana n'ibi bihugu. Muri football byose birashoboka, ariko mbere y'umukino hari icyo ubona gihabwa amahirwe. Ibirwa bya Comore ndabona guhangana n'ibi bihugu kugira ngo kibe cyazamukana na Maroc gikureho Ghana gikureho Gabon bigoye. Ndi kubona rero igihugu cya Maroc aricyo gifite amahirwe menshi yo kuzamuka. Ghana na Gabon ni ibihugu biri ku rwego rumwe, ariko Ghana ikabarusha iryo zina, ikabarusha abakinnyi nk'aba Ayew.
Nawe ashe kuri uwo mugwi se wa mazinga ya Comore Gabon Ghana na Maroc, nabahe uha amahirwe yo kuva muri uwo mugwi?
Basa yuko ntoca kure y'ivyo FM hagize kuvuga, kuko uravye ingene yifashe Maroc umugwi nka Maroc ni basa yuko atanu muyode ingene biteguye bashobora kuva muri Maroc bateguye ibintu vyabo byose na hotel bakayifata muri Cameroon ati nabashobora guteka indya z'abakinyi nabo dukuye muri Maroc kikenewe cyacu cyose. Urabona yuko ari umugwi uje witeguye neza neza rwose, nta kintu na kimwe bashaka gukoresha cyo muri Cameroon bisigura yuko baje biyemeje yuko baje guterura ikino gikombe. Urabona yuko bahagaze neza cyo kimwe n'umugwi wa Ghana, nivyo n'abakinyi bamenyereye amahiganwa uraje ba Andre Ayew bajya abana bavukana Andre Ayew na ba Jordan ukaraba abandi bose, nibaza yuko umugwi wa Ghana uhagaze neza. Ikibazo kihari ni Gabon n'umugwi nawo nyene mwiza ugendera kuri kuba mukinyi Pierre Emerick Aubameyang, ariko adashobora gukina wenyene. Twarabonye yuko mu 2019 batashoboye kuronka amahigwe yo gushobora kujya muri Egypt batsinzwe n'umubangadiro w'umugwi w'u Burundi. Nibaza yuko uravye nta bakinyi bashasha boba baraje nibaba ninyene twari tumenyereye, ariko ikibabaje nuko nabo nyene ubona yuko burya ibijya kuba byiza biboneka kare. Ubonye abakinyi ba Gabon batangwe kugumuka batanjira no muri iryo higanwa, byerekana yuko hariho akantu gahaze mu nteguro zino nkino za Gabon, kuko ntibiteguye neza, kuko iyo aba bari biteguye neza ntibashobora kuja hariya Dubai kuja kwitegura hanyuma abakinyi bashobore kugumuka ngo amaprime ibiki, bisigura yuko ari intango mbi y'ino higanwa. Nibaza yuko ntubaha amahigwe cyo kimwe na Comore nawe n'ubwa mbere bagiye muri ano mahiganwa. Nibaza yuko twabitangaza binini bazoshobora gukora, naho bariko barategura umugwi wabo nibaza yuko azoba ari umwanya wo kuja kuraba ingene bategura. Kandi nibaza yuko Maroc na Ghana ari migwi mpamahigwe yo gushobora kubandanya mu gice kigira kabiri cy'izo nkino za kane.
Nawe Mekiade Asheri yari karavuga ikibazo cya Gabon abakinyi ariko batera ibibazo, hari n'ikibazo cy'uwo mukinyi akomeye Pierre Emerick Aubameyang afise mu mugwi akinira wa Arsenal, aho biterateranwa ko ashobora kuba atazosubira kukinamwo, bazorondera kumugurisha akagenda. Mwibaza ivyo navyo ko kuri we bishobora kumutesha kwitegura neza mu mutwe n'ubugira ico no kwita concentration muri uwo mugwi wa Gabon, nitwa ko ari umukinyi akomeye yoyobora.
Birashobora kuba byo mutuma atakaza, novuga nti kukwikonsantra nkuko wabivuze mu mibi y'Igifaransa, kuko wibuke kandi yuko amaze novuga nti hafi ukwezi kose adakinira umugore wa Arsenal, nkavuga nti navyo no kwitegura kuwe mbega asise muri ico gikombe amerewe neza afise inguvu, kuko ntiyaruka gukina mwihiganwa urazi kumeze we yamukuyemo. Ibyo birashobora gutuma Gabon itaza imeze neza, ariko nkahindukira nkavuga nti Pierre Emerick Aubameyang n'umukinyi umuprofessionnel amazigi akina nibaza yuko amahiganwa dasa ibyo muri Arsenal nibaza yuko azobisiga muri Arsenal nyene ni yumvira kazoza kiyo kugukina umugwi buraya aho bizomugora ariko si niko ndabona Aubameyang ashika kugihu cha Cameroon nje ukina kane agacha atangura kwiyumvira Arsenal ahubwo nibaza yuko azozana ni nguvu zikomeye kugira ngo yereke bajye bo muri Arsenal avuga ati naho mwandetse nkagenda muvuga yuko fise ibyo byo tudahuriza ko byereke inyifato yanje ndi nibaza yuko azogenda avuga ati reka ndabereke yuko umupira ukiri wa Aubameyang ahubwo nazo bishobora kumuha ingufu agakina neza muri umugwi w'inserukira gihugira yeke urya Arteta amumenyereza muri Arsenal ati nawe wanyikuye burya ndi mukinya komeye uzosubira kunyifuza
nawe FM mu mugwi de ugizwe na Misiri Guinea Bissau Nigeria na Sudan ubona uhagaze gute
ari Misiri igihugu cya Mohamed Salah igihugu gikomeye kitagendera ku izina bakina mu kinyo ugezweho kuva hasi ukajya muri academy ubona no mu makrede n'abakinnyi babiyambaje bakina mu Misiri ubusanga nabo bari ku rwego rwo hejuru hanyuma warumbwiye na Nigeria ni igihugu cyamaze gutandukana n'umutoza cyabonye itike kipeneza abakunzi b'umupira w'amaguru ubona kigenda gisubira inyuma nubwo gifite amazina akomeye mu mukiri w'amaguru ndetse yewe no kumugabane w'Iburayi hanyuma warumbwiye na Sudan na Guinea Bissau muri iri tsinda ibindi byo mbona bishobora kuzaza inyuma ya Nigeria na Misiri nubwo Nigeria irahagaze neza mu matsinda ibi bihugu byo muri Afurika y'Amajyaruguru twatangiriyeho biragoye kuvuga ngo igihugu nka Maroc ngo cyasigara mu itsinda igihugu nka Misiri ngo cyasigara mu itsinda igihugu nka Tunisia mu matsinda ho ibi bihugu byo muri Afurika y'Amajyaruguru bigende kuri filozofi yabyo uburyo byitegura rwose bifite amahirwe hafi 90 usibye rwangenda iyo umupira w'amaguru yo kuva mu matsinda ariko ibi ngibi byo muri Afurika y'Uburengerazuba ubona bifite utubazo twa prime utubazo two kugenda bakifumbagira ku buryo bitagutsungura ubonye igihugu nka Nigeria gisigaye twarabibonye uburyo mu mukino y'amatsinda cyatsindwaga n'igihugu nka Centrafrica kidafite n'abatoza nabyo bishobora kuba byagutsungura ariko amahirwe menshi ni Misiri ndetse na Nigeria Sudani na Guinea Bissau bikaba byavuye
ashewe mu gwi de ugizwe na Misiri Guinea Bissau Nigeria na Sudani wewe kubgawe ubona gute
ari umugwi nawe nyene nibaza yuko uzobugoye ariko ntuzobugoye rwose kuko urabye Sudani y'ubu na Guinea Bissau simigwi iteye ubwoba rwose nivyo nibaza yuko kubwira baronke kalifikasiyo usanga bagiye kuronka kalifikasiyo kubera ari imigwi 24 na burya yaba ari nka kera ari imigwi 16 vyari kuba bigoye ku migwi nk'iya Guinea Bissau na za Sudan za Comore vyari kuba bigoye ariko nibaza yuko bamaze gushikayo n'ibihugu 24 ariko uravye ukuntu Nigeria yiteguye umugwi wa Misiri na ba Mohamed Salah nibaza yuko bizoba bigoye gusa kugira Sudan na Guinea Bissau bashobore kujya imbere y'umugwi kuko ni imigwi imenyereye no mahiganwa biragoye kugira ubaje imbere uri nk'umugwi wa Nigeria cyangwa Sudan
umugwi ugizwe na Algeria Cote d'Ivoire Guinea Equatorial na Sierra Leone Amerika ya domugwe ubona uha amahirwe bande ubona uhagaze gute
nibaza ko muri uwo mugwi uri kuraba Algeria ni igikombe cya Afrika kandi n'uwiri mu bihabwa amahirwe yuko ishobora gutwara ico gikombe Algeria ni baza yuko niko nabe ndabivuga ni atangora n'izindi zibaye z'ico kiza cya corona kuko usanga abakinyi bose bagwaye ariko ntabwo ndabipfurije nibaza ko Algeria atamuntu azoza ayihangana muri ino tsinda muri ino group Algeria ntangora ni baza ko yo biyambere na Cote d'Ivoire kubi ya kabiri baza yuko atakibazo bogira kinini gusa nk'uwo wa gatatu niwe mbona hagati ya Sierra Leone na Guinea Equatorial ku rupapuro ndabona ko ino migurenga iri ku rugero rumwe Guinea Equatorial hamwe na Sierra Leone gusa uri kuraba Sierra Leone heruka kera gukina cyo gikombe Guinea Equatorial irasanzwe imenyereye kuziraza rimwe na rimwe ariko muri iyi migwi ya Algeria hamwe na Cote d'Ivoire ndabona yuko umuzo wa mbere w'uruka wa kabiri kuko Cote d'Ivoire turaza bakinye fise na Algeria nayo turazi yuko muri kino gihe ariwo mugwi uhagwe amahirwe menshi ntangorane mbona kuri Algeria hamwe na Cote d'Ivoire ikibazo gusa ni hagati ya Sierra Leone hamwe na Guinea Equatorial yare ninde muntu nibyo giye kugizoza kiza kuba icyagatatu muri no group
hanyuma umugwi wa nyuma F ugizwe na Gambia, Mali, Mauritania na Tunisia FM ubona gute
ndabona uyu mukino wa mbere uzaba kuwa gatatu uzahuza Tunisia na Mali niyo makipe mbona azazamukana kurusha Mauritania ndetse na Gambia ndetse by'umupira w'amaguru nk'uko kugenda mbifatira ariko Tunisia ni igihugu kirimo cyongera kugaruka hagiye habamo ibibazo bitandukanye ariko urabona kirimo kiragenda kigaruka mu mupira hanyuma Mali nacyo ni igihugu kirimo cyongera kugaruka mu mupira w'amaguru arakibonye mu mikino y'amajondora gifite abakinnyi beza nk'aba Musa Genepo kandi bakiri batoya bakina mu maekipe makuru rwose hanyuma Gambia nubwo ari igihugu gito cy'ubuso buto gifite abakinnyi bake bake bakina i Burayi ariko sindi mbona gihangana na Mali gihangana na Tunisia icyo kimwe yewe na Mauritania ndimo ndakubona urwego rumwe Mauritania na Gambia hanyuma nkabona Tunisia na Mali arizo zizamuka ziyoboye iri tsinda ntabwo navuga ngo ni izazamuka ari iya mbere kuko bari kumunzanumwe ni ibihugu birimo byiyubaka byasubiye inyuma biragenda bizana abakinnyi babo barategura igihugu cya Mali kibohereza i Burayi mu Bufaransa mu gihugu cy'Ubwongereza urabona ko barimo barakina kandi bamaze guhuza kandi bakinnye imikino myinshi kandi n'abakinnyi bato bazi icyo bashaka muri iyi minsi
hama wewe ashe ubona gute uyu mugwi F wa Gambia Mali Mauritania na Tunisia
bino tsinda nibaza yuko atankeka umugwi wa Tunisia cyangwa Mali umwe uzo wa mbere wundi ukaba wa kabira ntaco no hapa nonge yako kinini urazi abakinyi ba Mali urazi cyangwa cyane cyane ukuntu Mali yagerageje gukina competition ya za eliminatoire ngende bazi kinye nibaza yuko ari umugwi umeze neza urabye n'abakinyi nkaba Yves Bissouma wakina muri Watford hariya ubona yuko ari abakinyi muri Brighton ada abakinyi bakomeye ba Musa Genepo nivyo barakomeye ba Mari Traore n'abakinyi ubona yuko bakomeye gose ntacyo ntangaza nuko ushobora kubona umugwi wa Mali
turamutaye ku murongo
uravye abakinyi bafite nibaze yuko ari umugwi umeze neza gose
hama nawe mekiado uwo mugwi ubona gute wa F
nibaza yuko no mugwi wa F cyangwa F nibaza yuko ko bagiye bavuga bagenzi banje Tunisia na Mali nibo bazoza bahangana barondera ubu wa mbere muri notsinda kuko naho umupira ukibwa ku mazina gusa urakibwa no mu kibuga turikuraraba via turakizi yuko yo hageze umupira igikombe nk'iki yeko usanga babambawe ariko Mali ndiko ndaraba muri kino gihe nubuga ni ku rupapuro irafite abakino uvuga ntibahagaze neza kurusha igihugu cya Tunisia ariko ubu n'uburemere nabwo bw'abakinyi usanga bahariya muri Afrika y'uburaro kuko twaje twivuga muri Maghreb y'ubu by'Abarabu usanga bafise akantu kitwa determination cyangwa kuba bavuga bati turakina gusa ku munota wa nyuma nta kibazo ariko kuba imigwi izoba iya mbere umwe ukabwa mbere ukabwa kabiri gusa hagati ya Mauritania hamwe na Gambia novuga ni Mauritania ashobora kuza imeze neza kurusha igihugu cya Gambia kuko Gambia bagize ikibazo kuko ari abakinnyi babo kiza cya coronavirus ama basaba ishyiramo ryamu ry'umupira w'amaguru muri Afrika ngo basubirire ariko ishyiramo ry'umupira w'amaguru byo muri Afrika rirabyanka ko amateko ntabirekurira urumva ko usanga bagiye bari destabilize ngo ndakwivuga mu Gifaransa batari umutima uri hamwe ndabona yuko Mauritania ishobora kuba iya gatatu Gambia nibyo ikaba ya kane ariko mu bisanzwe iri tsinda rizoyoborwa na Tunisia hamwe na Mali
Efrem kuba iki gikombe kibaye kwezo mpamvu cigijweyo za COVID-19 kibaye muri uyu umwaka w'2022 ari umwaka uzobamwo igikombe cy'isi yose cy'umupira w'amaguru muri Qatar wibaza ko iri higanwa ari igipimo cyiza cyo gutegura abakinnyi mu bihugu byose rukira Afrika mu gikombe cy'isi yose
iyi kandi igikombe cy'isi gihe kizabera hari ibihugu bikiri mu rugendo rwo gushaka icyo kujya mu gikombe cy'isi byageze mu icumi ategereje kuzongera gukina hari ibyamaze kubona itike ya kandi kuko nk'iyi Kongo twavugaga yo isigaje umukino wa playoffs ariko ntabwo izitabira kandi ntabwo navuga ngo ni imyiteguro kuko turi mu kwa mbere cyo muri Qatar kizaba mu mpera z'umwaka amashampiyona nibwo fazare zikira angira ntabwo navuga ngo ni imyiteguro y'igikombe cy'isi ariko abafite imikino ya playoff y'amakipe 10
azitabira na kan ni imyiteguro myiza ngira ngo ni nayo mpamvu ubona ko nka Congo itazajya yo irimo ikinini imikino ya gifuti iri muri camp ndetse yewe n'abazakina cyane ntabwo nabo bari babona itike yo kujya mu gikombe cy'isi ariko abari muri kan bazanakina n'imikino ya playoff y'igikombe cy'isi muri ari icumi yasigaye azatoranywamo ni imyiteguro myiza kuri bo ni imyiteguro myiza ya playoff ariko ku gikombe cy'isi byo bagezeyo bizaba ari indi etape.
Ese ku cyiyumviro cy'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru ku isi FIFA tukugirisha igikombe cy'isi yose cy'umupira w'amaguru kira myaka ibiri aho kuba imyaka ine niki cyiyumviro gishyigikiwe n'amashyirahamwe amwamwe y'umupira w'amaguru mu turere tugize isi ariko muri rusangi benshi n'amashyirahamwe y'umupira w'amaguru nko mu Iburayi mu mashampiyona ntibashigikiye icyo cyiyumviro ubona hamwe coshigwa mu bikorwa co gira ingaruka iyihe ku bijyanye na Afrika nk'iri higanwa rya kane
wabijigize nkuko FIFA yigafata ati rukino Coupe du Monde imyaka ibiri nibaza yuko hariho akanovera izotakaza twa tumenyereye bimaze nk'imyaka ine kuko nko muri Geika bimaze imyaka ibiri imigano ya Afrika ya kane ari imyaka ibiri birapfuma kuko ubwo uri kurategura sico kimwe na Coupe du Monde uja kuyitegura mu myaka ibiri cyo gora akanovera si ntikaba kamwe kuko ugiye gutegura urukino mu myaka ibiri sico kimwe nibaza yuko boraba neza icyo bari kubararondera nimba atari uko boba bihutira kuronka ayo masoko ya Coupe du Monde ariko nibaza akanovera kategezwa kuguma kuri rya myaka ine muri Afrika ikaba imyaka ibiri kugira bashobore kwitegura neza barabimigwi yabo ingene imeze bavuga ati reka tukine kane hanyuma dutegure inyuma y'imyaka ibiri dutegure Coupe du Monde ni nacho gitumubona nk'ubu ariko barakina kane ubu hanyuma mu kwa gatatu bakacha bakina izindi eliminatoire za Coupe du Monde birabafasha ni kane usanga igiye kubafasha kubandanya bitegura nibaza yuko FIFA ishobora kuraba uko yobikora Coupe du Monde ikayigumiza ku myaka ine niho yobandanya igira kanovera ka Coupe du Monde.
Mekiade niko bibona
sanu wibona uko gusa nuko igikombe kibaye ku imyaka ibiri iheze nibaza yuko ari bigu byinjye muri Afrika byaba bigashyikirwa kuko twebwe ngai watu sanga umukinyi atamara umwanya munini akina umugwi uyu wese rukiragiye gusanga habaye ikiniki niki na cyane cyane rikumbuka kuri kano karere kacu tuyimo ka Afrika y'ubuseruko cyangwa hagati nibaza yuko bisa nuko umwanya byoba ari byiza kuko tweba tugashyikirwa natwe ajya mu gikombe cy'isi yose unaniwe uno mwaka akavuga uti mu myaka ibiri si kera nzoba nasubiye kwitegura neza ariko usanga imyaka ine twirindiriye ugasanga hari abakinnyi bamwe bamusanga bamaze gusaza usanga ibigwi hano iwacu usanga abakinnyi bamwe bamwe bahindura imyaka bakabisha ugasanga yamaze kurenza imyaka ku rundi ruhande naho icyo gikombe kigiye ku myaka ibiri uca usanga hari akanovera kamwe gatakara kuko usanga benshi bamaze ukimenyera ikintu cyama kiro kiraba burya kugira ikintu gikundwe cyane rwose ni mpaka kize haheze igihe bagikumbuye nibaza yuko ari ugikumbura byo babyatakaye kubafana ntiwabaga igihe ukunda kuvuga ngaha bagiye igihe hamiye cyane rwose kuko bamwe ariko arakunda ko imyaka ibiri iheze naye handi hoho madafata byo twara ku bihugu nk'ibi by'iwacu ko kiza kiraho ko imyaka ibiri iheze kuko byoro nk'amahirwe gushikayo ariko kanopera ko kutakara ku bantu bakiri iraba kuko usanga basigaye batagikunda nk'uko bayikunda uko imyaka ine iziranza.
Efrem ni kubibona icyo cyimbi ukibona gute cha FIFA
nyuranya nacyo ijana ku ijana kuko wenda FIFA yo ni ubucuruzi urabibona irimo irashyira imbaraga no mu gikombe cy'isi cy'abarabu ariko igikombe cy'isi buri myaka ibiri kiraza kugabanyiriza kanovera kiraza gutesha agaciro kandi ya Afrika kuko kandi n'ubungubu kugira ngo ibe bigende kwitwa kubera ko niyo isa nkaho irimo amafaranga make igikombe cy'isi kugikina harimo na kandi muri uwo mwaka rimwe na rimwe ubona kandi irimo ita agaciro kandi biba bisa nkaho ari ukugenda bayiseseka bayishakira amatariki bagahunga Copa America bagahunga Euro bagahunga UEFA naho icyo gikombe cy'isi cya buri myaka ibiri kiraza kwegerana na Euro kiregerana na UEFA Nations League nayo bisa nkaho irangira bahita batangira andi majonjora amarushanwa araba menshi FIFA yo iracuruza ariko uburyo bw'umupira buratakara kuko igikombe cy'isi barahora bakibona rimwe na rimwe rigabanye akanovera n'ubucuruzi amafaranga yo FIFA yabona mu gutegura ayo marushanwa menshi n'umupira ukarushaho gucuruzwa n'abakinnyi bakaba ba exportat ariko uwo mukinnyi we wakinnye UEFA Nations wakinnye rero wakinnye igikombe cy'isi buri myaka ibiri wakinnye shampiyona y'iwabo nko mu Bwongereza turababona abakina shampiyona bakina FA bakina League Cup uwo mukinnyi we azaguha ubuhe buryohe mu gikombe cy'isi azaruhuka ryari.
Murakoze cyane. Hari mu kiganiro muri Sangata ariko turavuga ku gikombe cy'ibihugu byo muri Afrika kizotangura ku munsi w'Imana mu gihugu cya Cameroon. Twari twatumiye Asheni Yongere umumenyesha makuru w'inkino kuri radio televiziyo y'igihugu cy'u Burundi, Ephrem Kayiranga umumenyesha makuru w'inkino mu Rwanda na Melchiade Nkeshimana ayoboye abamenyesha makuru w'inkino kuri radio televiziyo y'u Burundi. Ndabashimiye cyane batumire, murakoze. Ndabifurize kandi umwaka mwiza mwese.
Na wewe.
Akoze, murakoze.